zambira samirana.
Amakuru makuru makuru yarandi ntwi.
Darumkije ndabahikaze mwese murano makuru 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 yaranze inondwi wa 10 kugeza wa 16 ruhesha mwaka wa 2024.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu Inzamba akaburungu org.
Duhere ku banyagihugu bo muri komine ya Kabarore mu ntara ya Kayanza muri kino gihe bari mu gahinda kandi batekewe n'ubwoba. Nyuma yaho hagandaguriwe ku munsi wa 6 w'indwiheze umunyagihugu w'imyaka 28 yarazwi ku izina rya Joseph Habiyaremye uwo ku mutumba Mungoyi wo muri iyo komine, akaba yishwe arashwe n'urongo y'igipolisi muri iyo komine Moyiza rakaza bataziranyeganyega abapolisi bari babanje kumukura kumuhaniwe. Uwo yishe uwo munyagihugu akaba yidegenza abajejwe intwaro n'ubutungane ku rwego rw'intara aho kumufata ngo arengutswe imbere y'ubutungane nk'uko abanyagihugu bari baziteze ico bakoze kwabaye kumushimira. Ido nido na Bonfils Niyongera.
Inkuru ziva muri komine Kabarore zimenyesha ko byose byatanguwe mu bucagucagu bwo ku munsi wa 6 abapolisi bazindukira ku muhana wa Joseph Habiyaremye mu gikorwa bavuga ko cari ico gusaka ikawitonoye ngo yoba itegekanywa gushogwa mu kinyegero mu gihugu kibanye cy'u Rwanda ariko akaba atayo bahasanze. Naho byageze uko Joseph Habiyaremye yarakubiswe aranoga co kimwe n'abandi banyagihugu babiri bari baje kuraba ivyo ariko bibera ku muhaniwe. Aho babakubita bababwira ko bo kwerekana aho banyegeje ikawa bashaka gushora mu gihugu cy'u Rwanda. Mu nyuma zaho Joseph Habiyaremye be n'abo bagabo babiri baciye bajanwa gufungirwa ku ikomine Kabarore. Haheze umwanya umukuru w'igipolisi muri komine Kabarore Moyize arakaza bataziranyekanyega yavuye amushira ku ipikipiki amujana ku musozi Karama uri ku rubibe rw'u Burundi n'u Rwanda ahari ishyamba ry'ibiti acaramurasa. Uwo nawe yaciye acikana ubwo nyene bitako uwo mukuru w'igipolisi acarabuza abantu gukura ikiziga ciwe muri iryo shamba. Bukeye ku munsi w'Imana buramatari w'intara ya Kayanza Colonel Remicije hayo ari kumwe n'umushikiriza manza wa Repubulika mu ntara ya Kayanza be n'urongoye igipolisi muri iyo ntara barishikiye muri iyo komine gutoza uko byagenze. Uwo yakoze ubu bwicanyi akaba yamenyesheje ko yarashowe umunyagihugu ngo mu gihe yari kagerageza kwiruka ngo kandi yavuga ko yaragiye kwerekana aho bahora banyegeza ikawa imbere y'uko bayijabukana mu gihugu kibanye cy'u Rwanda. Mu majambo yashikirwe abanyagihugu n'abo bategetsi batatu ngo kwabaye ugushimira komiseri Moyiza rakaza bataziranyeganyega, uwo nawe ngo acatangura gushinyaguriza abanyagihugu ababwira ko yatumwe n'umukuru w'igihugu kurwanya fraude muri iyo komine kandi ko uzofatwa canke akadomwa ku rutoke ko ategerezwa guca yicwa ngo na kare amaze kwirahira abatari bake. Ati mbere haba hari abatamuzi ngo bazokumvirize amateka yiwe ku mbuga ngurukana bumenyi za YouTube. Mu gihe abanyagihugu bavuga ko bari biteze ko uwo mukomiseri afatwa agashengezwa imbere y'ubutungane ku mabi yagirizwa ariko akaba yidegembya kandi yarashimiwe muri kino gihe, abanyagihugu bavuga ko bari mu gahinda kenshi kandi ko batekewe n'ubwoba ko adafashwe ngo ahanwe canke yungururizwa handi ko n'ejo canke hirya y'ejo azobandanya yica abanyagihugu ataco bazira. Nayo ikiziga ca Joseph Habiyaremye kikaba cakuwe muri iryo shamba kuri uyu w'Imana uheze aho yavuye ashingurwa kuri uyu wa mbere. Abaharanira agateka ka zina muntu bakaba bariyamirije amabi akogwa n'uwo mukomiseri arongoye igipolisi muri komine Kabarore mu makomine yagiye arakoreramwo cane cane muri komine Bururi, komine Mugamba na komine Matana mu ntara ya Bururi, muri komine Mabanda no muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba co kimwe no muri komine Kabezi mu ntara ya Bujumbura eka mbere n'ahandi. Komiseri Moyizi arakaza bataziranyeganyega abahanira gataya kazi na muntu bagatangazwa n'ingene yamari ntakomwa komwa mu mabi atandukanye akorera abanyagihugu.
Umushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbona arakwiye kuva mu gacerere agashengeza uwo Colonel arakaza Moyizi bataziranyeganyega arongoye igipolisi muri komine Kabarore mu ntara ya Kayanza. Iyo ni bisabwa naho Shankiko yagize arongoye umuhari iteka aho uyo mukomiseri azwi mu mabi menshi y'ubwicanyi yagiye akorera abanyagihugu yitwa ko ajejwe gukingira kandi nawe nyene akavigamba. Tega amatwi Shankiko yagize arongoye umuhari iteka.
Nisha muri iteka turatumutima hagaze turabajwe niyicwa z'agashinyaguro umunyagihugu Joseph wo mu ikomine Kabarore yishwe n'umukomiseri wo mu ikomine yitwa Arakaza Moyize bataziranyeganyega. Umukomiseri azwi mu kwica, mu kunyuruza, mu guhohotera imwe twita torture no mu guhagarika abanyagihugu bidaciye mu mategeko. Ishami riteka tugahamagarira Abarundi ndetse mbere dushimira nawe abanyagihugu mu Kabarore bo bihagaze ko bakanka guhamba uwo babuze ubutungane budakoze ngo ugira ngo bahane uwabikoze. Ishami riteka tugahamagarira Abarundi bose yuko bo kwama bihagarara ko bagasaba Leta y'u Burundi na cyane cyane ubushinjacyaha bw'ubutungane ko bubatunganiriza buvana n'abo bantu bamwe ariko barahekura Burundi ukabahana bukurikije amategeko y'igihugu.
Umuhari w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi CNIDH uvuga ko udatahura icatumye wakwa ikibanza a wahorana mu bijanye no kubahiriza agateka kazi na muntu byashikirijwe ku munsi wa mbere mu kiganiro wo mugwi wahaye abamenyeshamakuru. Ibyo bakaba babivuze nyuma yaho igisata kijejwe agateka kazi na muntu mwishirahamwe ONU chatse ikibanza A uwo mugwi ugahabwa ikibanza B. Sixto Vinyini Muraba arongoye uwo mugwi asigura ko icegeranyo c'ivyo bakoze kitihwejwe neza kurikira.
Mu byo twashoboye gutanga kuva ku rupapuro rwa gatatu gushika ku rupapuro rwa 13 urumva ni impapuro 10 z'iyo raporo, twanditse ko abantu baba baratwituye bafite isano n'umugambi uyu cyane uriya. Twaciye dutanga ikindi gicapo cyerekana abantu bose batwituye bafise uruhara mu bijanye no kumenyesha amakuru. Aha naho wasanga y'umenyesha amakuru canke amaradiyo atandukanye nk'abaharaniye agateka ka kina muntu nabo nyine bari muho twafashije twaragiye turerekana amazina tuti hari umugwi w'abamenyesha makuru bangahe mugaba hari n'undi mugwi w'abarabitse agateka ka kina muntu twashoboye gufasha. Ntitwibaza ko babisomye canke batuba barabisomye mugabo ico tuzi neza nuko ata muntu n'umwe muri abo bantu bigeze babaza kandi ntibigeze babaza abaserukizi b'ibihugu byabo ngaha mu Burundi yaba amashyirahamwe mpuzamakungu akora ngaha mu Burundi ntibigeze babaza. Tugashaka kwiyumvira igituma baba baragize ibyo. Nicyo gituma twaciye dusubira gusaba ko hokorwa amatohoza yimbitse kugira barabe ko ivyo iyo ngingo yafashe zoba by'ukuri bijyanye n'ibyo twarungiye.
Tukiriye muri ico gisata nyene Burundi uherutse gutogwa kugira burongore igisata cawo nikijejwe agateka kazi na muntu ku ncuro ya mbere kuva bwinjira mu ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Kubw'abategetsi b'igihugu bavuga ko itogwa ry'u Burundi muri ico kibanza vyerekana icizere amakungu afitiye u Burundi. Ivyo ariko abari mashirahamwe yigenga mu Burundi siko babibona namba. Akarayo ni nk'umushingwamanza Lambert Nigarura asigura ko Burundi butatowe kubera bubikwiriye nyabuna ngo nuko bwari bugezweho kurongora ico gisata nkuko bitunganyijwe n'ishirahamwe ONU. Kubwiwe ngo Burundi ntibwari bukwiye kuja muri ico kibanza. Lambert Nigarura abona yuko abategetsi bari bakwiye gufata ako karyo nk'amahirwe bakaboneraho guhindura ibishoboka mu gihugu kugira ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu rihagarare. Kurikira.
Ubwa mbere hoho no kumenya ingene ishirahamwe mpuzamakungu ni ritunganijwe. Ni ishirahamwe rigizwe n'ibihugu biri ku mugabane w'isi ritunganije ariko bifise ingene bikurakuranywa kurongora igisate cyangwa ikindi. Ku bwacu twibaza yuko ari uko i Burundi bwari buramukiwe kanatsinda y'ubushobozi kiba gifise umwanya wo gutwara nkuko twari twifuza. Gusa Burundi ntibari bubereye icyo kibanza kuko ntawo kuzeza gutwara igisata kijejwe kubungabunga ivyukuda kuri vyaha bungabunga agateka ka muntu intwari ibereye no kurwanya ibiturire mu gihugu ari vyo vyatsindara. n'ibintu biteye isoni bitabikwiye kuba, ariko koko ishyirahamwe mpuzamakungu ariko ritunganijwe tukavuga tuti barakwiye gusa kwikubita agashi bakajya bararaba abo baha icyo kibanza nubwo biba bikenewe ku gihugu kiba kiramukiwe, ariko bakwiye kuraba kuko twabibutsa yuko atanu umwaka uheze icyo gisata cyane na cyane cyane igisata kijyejwe by'agateka ka muntu mu cegeranyo cyabaye mu mwaka uheze mu kwezi kw'icyenda. Umuhingwa wa Oni ajyejwe by'agateka ka muntu mu Burundi yerekanye yuko gushika n'ubu atantambwe n'imwe irategwa mu gihugu cy'u Burundi mu gihe cy'agateka ka muntu. Biratangaje ko iyo nama nkuru ya Oni igisata kimwe cyagirize Burundi mu guhonya agateka ka muntu hama atanu umwaka uheze bakashinga Burundi icyo gisata. Nkuko mu Kirundi bavuga bati inka ikamwa icyo yariye, mu bisanzwe mu gihe itagateka ka muntu kavugwa mu Burundi, mu gihe atantwari bere ivugwa mu Burundi, mu gihe ibiturire ari byo biba mu Burundi ku munsi ku munsi, Burundi ntibwari bubereye icyo kibanza. Ariko ko ariko bitunganyijwe ni byiza ko bohafatira icingwa kugira ngo bagaragaze bari bafite no gushaka, kuko ejo igisata kindi cyane kije bagateka ka muntu ntishasubira kuvuga ibiri ku biba mu Burundi nk'uko amashyirahamwe amaze iminsi abyerekana, bizoba biteye isoni mu gihe Burundi bwitwa ko ari bwo burongo icyo gisata. Duhamagarira rero Leta y'u Burundi n'abategetsi aho kuja hejuru ariko bakoma amashyi ngo baronse ikibanza, na cyane cyane nuko berekana yuko bafite ugushaka ko izo bintu bigenda nk'uko amategeko abitegekanye.
Inzamba tubandanye nano makuru umukuru w'inama nshinga mateka Gerard Ndabirabe aragiriza abashinga mateka na bamwe mu nshuti zabo ko bafise uruhara mu kunyegeza ibitoro kugira ngo babigurishe mu gihugu kibanye cy'u Rwanda bongere berekane ishusho mbi ku gihugu. Gerard Ndabirabe akaba yabibwiye mu nama y'amakoraniro mu Kigobe ku munsi wa kane, aho yasiguye ko hakwiye kugarukanywa igihano cyo gupfa kuri uwo wese yofatwa ariko agurisha igitoro mu kinyegero. Umviriza
abantu bari kunyegeza amakarbira mu mazu, umuntu agafatanywa 5 ml do karbira, 3 ml do karbira mu nzu, uyo abikorera iki? Mugacambuka ko takarbira ihari kandi muri bamwe usanga ari abantu banyegeza mu mazu cyangwa abagenzi bayo mugahora hari bagaca bagaruka bakagurisha amahera menshi bagaca bitangaza banyegeze karbira ngo kugira karbira ntiboneke abantu bagumuye abantu bamaza kuzana amakarbira mu makarbira bari koraza muga iyo karbira ica tusubiza igihano tusabe tusubiza igihano cyo kwica umo uwo bafashe ari kwiba iyo karbira kuko no gusubiza igikunyo no gutera ingorane abene gihugu mvuga baca bamwica kumbure byogabanuka ntabwo ari kiba cy'igitoro ni kibazo cy'abantu nane uza kunyegeza igitoro uvoma magungu uza kubika kandi ziko n'abarundi bagenzi babakeneye igitoro. Icyo gitoro ni Leta ibatanze amadevize kuya mu cyo gitoro cyiza kuneza abene gihugu, nane we kubiri kucyasusa kwegeranya kuya ngo tugishora mu Rwanda cyangwa ugishora handi handi tutazi none we ushake.
Urunani sefa hausha ruhurikiyemo imigambwe itavuga rumwe na Leta ruvuga kwa wa majambo y'umukuru w'inama nshinga mateka Daniel Gerard Ndabirabe ari amajambo ateye isoni kandi atabereye umuntu yitwa ko aserukira abanyagihugu. Urudani sefa hausha ahubwo rubona ko abategetsi b'igihugu basa n'abataye umutwe gushika naho batakimenya amajambo babwira abanyagihugu. Ibyo ngo byerekana ko kurongora igihugu byabataye ku amazi. Dukurikire Jean Bosco Rwigemera n'icegera cy'urongoye urunani sefa hausha.
Mukuru w'inama nshingamateka yarayiciye umurya nta bukene buhari, mushaka ko umurundi wese agenda n'indege, mushaka ko umurundi wese atunga imodoka, mbega iyo mvugo niyo witwa ko aserukira abanyagihugu koko? Ati harabiba igitoro bakaja kukinyegeza. Nivyo ivyo vyarabaye kandi birababaje, ariko hari umwibutso uvuga uti umwera ubibukuru ugakwira igihugu cyose kandi ngo kiranyagara bakanyaga. Iyo ibidandazwa vya Kenya ababifise mu bubiko bama baca babinyegeza bakaduza ibiciro bakabidandaza mu ibanga, aha ni igikorwa cy'inyamiramabi cyo gucungera no gukingira inyungu z'abanyagihugu n'iz'igihugu. Umukuru w'inama nshingamateka rero ati abo bibi gitoro mu kubica no byohera mbega ubutegetsi bwataye umutwe nibicwa amarahera y'agaciro yo kuja kurangura ibitoro azocaboneka ko mbona vyanse kabisa vyanse gose vyanse agatabi agatima ko kwica niko kamye karanga imvugo z'abo bategetsi ba CNDD FDD n'ukuri birababaje birateye isoni ubwoba n'agahinda n'akamaramaza. Icyo twovuga muri Sefor Arusha ni iki? Abategetsi nibemere ko igihugu cyabana n'iki ntibakimenya n'ijambo rihumuriza bashikiriza abanyagihugu ntibakimenya ingingo zo gufata kuko ntibumviriza impanuro bahabwa. Inama nshingamateka niyikebuke imenye yibuke icyo yatorewe si ugukomera amashyi leta ahubwo ni ukuyisubiza ku murongo vyanse ikayibogoza abanyagihugu bose mu butandukane bwabo bose birabaraba bose baragowe nta migambwe nta bwoko ivyo ntibiribwa ivyo nta mwana bisumira nawe bijana kwa muganga nawe byunguruza nibabire hasi rimwe bagarukire agateka kabo nibange iyo ntwaro kandi mu mutekano.
Uyu ni Sefo Arusha ruranegura kandi ukuntu abategetsi baguma bafata abanyagihugu nk'ibijuju mu kwama bavuga ko ibintu bigenda neza kandi byarayangaye. Ikibabaza ngo nuko aba bategetsi nyene atakindi bashira imbere atari inyungu zabo zonyene bakibagira inyungu z'abanyagihugu. Dusubire twumvirize Jean Bosco Rwigemera.
Umukuru w'igihugu ashinyaguriza abanyagihugu ko Uburundi ibwari bwigere bumera neza nko mu kiringo c'intwaro yiwe. Ntawuzi ko atoba ariko abwira aba bamwe bakigendera mu iragi rya nkuru nziza ati mumenye yuko umuhisi yandaze ingorane kandi ndacina mata nubwo bigoye. Uyu mukuru w'igihugu ntashinyaguriza abanyagihugu ngo asigaze mu kubabwira ko afise ibigega bibogaboga ko ingorane z'ubuzima buzimbye atazazi akibagira ko afungurirwa akambikwa akavuzwa muri make ibyo byose byankenerwa afise abikesha abo banyagihugu mbere n'amahera ahaya ko atabuye musumbya ava muri ba banyagihugu nyene. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD ati nimugende n'amaguru ibirenge ntibizopinda kubera ico. Abashingamateka nabo bati twebwe tubaye bande turiho tubaye bande muri rino kina ry'igitoro. Mu minsi yaheze hari umushingamateka yabajije n'ishavu ryinshi ingene abura igitoro ico kuja ku kazi abari muri leta bobo bakironka womenga hamwe yo kironka ingorane zo bazihetse. Uyu ni mugenzi we yaraye agaragaje umwikomo mwishi ko bataha n'amaguru. Abategetsi rero ntibanyagukira abanyagihugu nabo ntibanyagupfa none ntibyayangaye babona bari bazi ko ubusuma bwo kunyonora amatungo y'igihugu bizoshikana hehe Uburundi atari izo ngorane nyene bariko barabamwo uno munsi.
Aha niho amakuru yaranze ino ndwi agarukiye. Ndashimiye mwese mwadukurikiye nkaba ndabifurije kuranirwa mu vyanyi no mu banyu naho utaha.
Ngiye nzamba
nzambira samirana.
Amakuru yaranze ino ndwi.